mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahaze. President w'u Rwanda Paul Kagame abwira abakomeje kunenga ubutungane bw'u Rwanda ko atamuntu n'umwe ari mu mvuto adakwiye kuba ariyo ahubwo hari abandi bakwiye kuba ariyo bari yababariye. Muri make aha President Paul Kagame havuga ko nka Madame Victoire Ingabire yarabwirije kuba ari mu gasho ariko ubu yidegemvya kubera imbabazi ziwe. Ingabire abivuga kwiki
cyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikomenye kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Ivyinshi kuri ino nkuru ni mukanya isasi. Ekariko tuhere kuyagezweho ijya nino kwisa Urusiya bwagavye igitero ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Umukuru w'igisagara cha Kiev Vitali Klitschko yavuze ko n'imiburibudi inyubako imwe irimo amazu yo kubamwo yabomowe n'ico gitero. Igitero c'Urusiya ku murwa mukuru wa Ukraine gihwaniranye n'inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu murwi w'ibihugu bitunze gusumba ibindi G7 iza kwera mu Budagi. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine iza gutwara umwanya munini mu biza kuvugirwa muri iyo nama. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko nawe aza kuba arimwo. Hagati aho President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika n'ibindi bihugu biri muri G7 bigiye guhagarika kugura inzahabu z'Uburusiya. Guhagarika kugura inzahabu z'Uburusiya bije vyongera ku bindi bihano amakungu amaze gufatira Urusiya kuva butangura gutera Ukraine. Mwendagize huye no kwisi ibihugu byo mu burengero biri mu ishahamwe ryo kwivunira hamwe umwansi OTAN kuva kwa kabiri kugira kwa kane w'indwiza bizwari biri mu nama yavyo rusangi. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine iri mu bizoza imbere bizovugirwa muri iyo nama. Igihugu cya Espanye kizokwakira iyo nama casavye ariko abazoyitabira kwamba vyo kuvuga iby'intambara y'Uburusiya muri Ukraine boshimikira cane ahubwo ku ngaruka abacangira b'Uburusiya. Espanye yemeza ko ari muri Afrika bazogira kuri uyo mugabane. Urusiya ahatuributsa ko akatari gake bwahakanye ko atabacangiro bafise muri Afrika. Ano makuru yose abagezweho hirya no kwise mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango urikiyemo ibihugu bikoresha icongereza Commonwealth yarayemeje ko Gabon na Togo byinjira muri uwo muryango. Umuryango wahora urimo ibihugu 54 ubu hugiye kubarizwamo 56. Ingingo yo kwinjiza Togo na Gabon yafatiwe mu nama ya COGAM yari imaze iminsi indwi iri kubera i Kigali mu Rwanda. Iyo nama yaheze ejo kwa gatandatu. Ibindi kw'ino nkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Umwanzuro wo kwakira Gabon na Togo nk'abanyamuryango bashya wafatiwe mu mwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bamaze iminsi mu Rwanda mu nama ya COGAM. Umuryango wa Commonwealth bavuze ko kandi uzakomeza gufungurira amarembo abifuza kuwinjiramo. Togo na Gabon ni ibihugu byari bimaze igihe byarasabye kuba ibinyamuryango, byombi bisanzwe bikoresha ururimi rw'Igifaransa ndetse n'ibyakoronijwe n'Ubwongereza nk'uko byinshi biri muri uyu muryango bimeze. Abakuru b'ibihugu kandi bemeje ko inama itaha ya COGAM izabera muri Samoa. Nyuma y'umwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama ya COGAM, habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyayobowe na Perezida Paul Kagame ugiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio, Perezida wa Guyane Irfan Ali na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiamme Naomi Matafa. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko agiye gushyira imbaraga ku mubano w'ibihugu bigize uyu muryango. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru Perezida Paul Kagame yagarutse ku bakomeje kunenga ubutabera bw'u Rwanda avuga ko nta muntu n'umwe uri muri gereza udakwiye kuba ariyo. mukuru w'u Rwanda yavuze ko ahubwo hari abakwiye kuba bari muri gereza bakaba batariyo nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Aha umukuru w'igihugu yavuga Madame Ingabire Victoire uvuga ko atavuga rumwe na leta y'u Rwanda.
Take an example who is always written about people who have been here.
Fata urugero rw'uyu muntu mukunze kwandikaho ndetse abantu bari muri iyi nama bahitamo kumusura. Uyu mugore witwa Ingabire Victoire ubu ntabwo ari muri gereza, ariko mu by'ukuri yakagombye kuba ari muri gereza. Yari muri gereza kuko yakoze ibyaha yakurikiranweho mu rukiko ndetse aza no kubihamwa, arakatirwa ajyanwa muri gereza. Ariko kubera ububasha perezida ahabwa n'itegeko, uyu mugore yaje gufungurwa mbere y'uko asoza igifungo cye.
Victoire Ingabire umukuru w'ishyaka Darifu Murinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda yaraherutse gusaba abategetsi bitabiriye inama ya coga mu gusura gereza zo mu Rwanda. Avugana n'ijwi rya Amerika, Ingabire yemera ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu, ariko akamusaba ko yazakurikirana akamenya ibibera muri gereza cyane cyane ku mfungwa z'abanyamakuru ndetse n'abamwe mu batavuga rumwe na leta.
Kuko perezida yavuze nibyo yamuhaye imbabazi mu kwa 9/2018 ni ibintu mushimira ko navuye muri gereza. Abayobozi cyane abayobozi b'Ubwongereza bari gusura amagereza yo mu Rwanda cyane cyane abanyamakuru n'abone n'izo mfungwa za politiki bakareba uburyo bafunzwemo kugira ngo babone nyine uburyo bafasha u Rwanda kugira ibyo bahindura cyane ubuyobozi bwa gereza kugira ibyo bahindura mu kumva ko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa. Kuba byanavuzweho n'umukuru w'igihugu akabigarukaho ahubwo icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikomenye kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Ubuyobozi bw'umuryango wa Commonwealth butangaza ko uyu muryango umaze kugira abaturage barenga 2.5 million, bikaba biteganijwe ko mu mwaka w'2030 uzaba ufite abanyamuryango bangana na 330 million. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Umurwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi CVR watangaje ko mu matohoza yawo wamenye ko hari abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 n'imbere yaho, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claverne Nkuru.
Umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Je Clavinda Icheriye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura kuri uyu wa gatanu, yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Ati natoye karaga mu ntumu y'Ikongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani baratoye impapuro zibaranga. Erega bujya bwishanye bwanje dufite abanyamahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye, turabafise bahise uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Sever ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa Ndayicariye arongoye Sever yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Niba hageze kubwira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi. Amazina ya mbere turayakwise tuzobatondeka tukurikije igihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Sever washaka kwerekana ingene mu myaka y'1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. Sever ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. Uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwo kujyakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. wiwe. Yamara nobiruko ishami ryigenga RCP rihanira gateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari gushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icege cyutwara RCP akaba nuwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye batutsi mu mwaka w'igihumbi 1993 avuga ko mu Sever uhengamye.
Uwosumuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane ukaza wiginga hari abakeneye indishi z'akababaro cyane abakenewe mu ndishi zindi bamfashitse ku icumu abantu bose tukifise bikomere ku mutima na mahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba cyo tumwana ingozi byara amahoro amahoro arama.
Raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza icyo caha
bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyumaye mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka cyamugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere uraraba none igihugu cungu kiki
oya kuri wa gatano urongoye umugwi Sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye.
N'uyu mukuru w'igihugu yarutumye bijya yavuze nimuzomuvugira ibyo atavuze yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta cyo kwita guverinema tuzongera icyo tubivuze ko yabisiguye neza mu gati erega sembere nzosohora raporo ngo tuvuga buno nyine.
Umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008 ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'1993 bawagiriza ko ushira imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijugi Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihe zimwe mu mpunzi zahungiye mu Rwanda zihanzwe n'ikibazo cyo kutaronka aho zisumamwo, hari abasore 20 b'Abarundi bamaze amezi 2 bigishwa umwuga wo gukora amatelefone na mudasobwa kugira ngo baronke ico bakora babashe guhangana n'ubuzima. Abo basore bemeza ko bamaze kumenya vyinshi bakizera ko igihe bazotangura kwishira mu ngiro bizobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Desire Hatungimana, mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, yavuganye nabo adutegura ino nkuru.
Umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Pierre Clavier Ndayishimiye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Ati natoye karaga muntu mu Kongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongo mwari baratoye impapuro zibaranga erega bujya bwicanyi bwaje dufise abanyamahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Sever ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa Ndayishimiye arongoye Sever yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayishimiye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Niba ageze kubwira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi. Amazina ya mbere tuyafise tuzobatondeka dukurikije igihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Sever washaka kwerekana ingene mu myaka y'1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. Sever ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwo kujyakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. Yamara no biruko ishami ryigenga RCP rihanira gateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari gushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icege cyutwara RCP akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye Batutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 avuga ko mu Sever uhengamye.
Uwo sumuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane bukazwiginga hari abakeneye indishi z'akababaro cyane abakenewe mu ndishi zindi amfatitse ku icumu abantu munsi tukifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba kuko tungana n'ingozi byara amahoro amahoro arama.
Raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza ico caha
bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyumanyi muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu congo kiki
oya. Kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi Sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye.
N'uyu mukuru w'igihugu yadutumye birya yavuze nimuzomuvugira ibyo atavuze. Yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta cyo kwita guverinoma tuzongera icyo tubivuze ko yabisiguye neza mu gati ega Sever ntizosohora raporo mu gihe tuvuga muno nyine.
Umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008 ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'1993 bawagiriza ko ushire imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Kumbane ajeje ibintu ndabike. None bunda abana bagira ngo bumve ingene inzara iryana.
Madame, ihangane rwose ariko se ko wimyoza ntugere n'ikintu uvuga ubundi byagenze gute?
None wa birakuraba ushaka niterere hejuru ntangura kuririmba no gutamba kandi mbabujije kujabukana ibidandazwa byanje. Nari ngiye kudandaza ibugu. Nta mudandaza n'umwe w'umunyamahanga bariko baremerera kujabuka umupaka ngo winjire ibugu. Nta n'umwe. None ga mana yanje nk'ubu tuzobaho gute? Abana banje mana yanje bagiye kwicwa n'inzara.
Namwe abacuruzi se nuko bimeze kandi uzi ko nanjye nigisha imibare hari ibugo ariko bibaye ngombwa ko nanjye nkata nkasubira mu rugo.
None kamana yanjye kubera iki bariko badushira muri ibyo bintu byabo bya politiki? Ko atari twebwe turiko tuteza umutekano muke ngahe wabo kubera iki babidushiramwo?
ihangane mbada ihangane rwose aho guceceka ariko ntabwo reba ko turi kumwe na mushoferi wabo koko kuvuga makiri
nilisha basikia kwanza mimi nasikia fiere sana ya prema ya watu wa huku kwetu prema saluti na wapatia saluti
ngumbalifa
fiere sana kabisa kuwarudishi
mwazi kuyo mushoferi yubahuka. Kuri kwe
sasa hayako nyewe ba itranje njo mnakia huku kwetu mnakia mnaletea wale bele bitu maarme na vingine mnakia letea sekirito huku kwetu nani mwenye abajuu
uvuza mwichi shofe
usha nisikie
shofe hagarara mpemo po mani shimwa huko kona ringeza aho mbira kuri sina gushobora kubandanya n'uyu muntu sintabwo n'umuntu wikijuja apfa kuvuga ibyo yumvise byose bimuciye mu mutwe
tushabajua
shofe birababaje kuba ku myaka yawe ngana gushukira mutoya ukabufite imyumvire ipfuye kubanyamahanga uvuga ko aribo bateza umutekano mu cyo mu gihugu cyanyu
ahubwo sohoka kuze unyugurure muri kampani kure mu ibintu byanjye nyaruka
reka nanyenza tujyane ntabwo ino modoka ishobora kwigumamo
Shofe, ingunyukururiri kapo nikurire mu bintu byanjye. Ingira ndaba nkagahabwa.
Ya kubwiye ngo kuramo ibintu bye. Iyi modoka yawe ntago dushaka kwisubiramo.
Banduko. Malembe papa, malembe nishasikia.
Nda? Ariko se
sumba moto. Mona sa ibedu.
Kuramo nyine.
Eba. Mbona ko se kibufuko gani kiko kilo hivi? Bas. Sinyeme niko nasema, hey! Mama Sinjo hivi. Kuko magrenade manini marapidi. Bandu kutosilie. Ukia mtu saidie. Sinjo niko nasema hivi. Baba, inchi yetu yone huruma. Inakuwa sa majifu juu yako. Polisi jamani munisaidie. Banduku mtu saidie tunakufa, tunaishi huku wewe, tunaisha banduku polisi. Hey, Zambe.
Enda bilingira bisanzaje.
Yo.
Ndabirana sura kubidandaza he ni ndaza sura kubingurira kandi
byakona nkureba
kumbe ni mavoka ariko mama mimi nenda kuzie mufuko wako yote ngo nilikuwa nisha kumbuka mavoka mungwe
ngo kuzigura zose ubu nzi kibaye grenade
madame munisame vraiment si je kama ni semeni
chefe ubona no ubonye ko nabacuruzo b'abanyamahanga bafite akamari wanyu buko
vraiment si cyo kama mutanisamia munisaidie vraiment minjo nilibasema vraiment nilibapana pale ku douane ndio nilibapana kisha bakakatala muingie vraiment si cyo kama nilikuwa nishakwa nini mu kicho munisame
uratahura neza uburemere bw'ibyo bintu wakoze ukabashira abantu ngo nibo binjize ibigwanisho iwanyu buko
ariko chefe ugatenyuka kubeshyera umuntu ikintu cyana mukisha umutwe
vraiment munisame okay Turudie basi pale ku douane kweli ndawaambia kama minjo nilijidanganya kweli batafika bana bapitisha monsieur mimi na baloma munisamee
Chari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akano nga duche du sozi na makuni mgano tukwa tuwa fitie mnika no kanya duche mila wagi zulara bose ngo vitegulu kwe vyongire wa shikire kuri mikromari kumena joe diane ni naha zue hivi gano na makuru uti ashizue hamge na Nadia Taha kizina gya bagenzi wacu tuwike waniwe tui friza kuanda nyemura ni gomzio mlimo vyose na hugu taha
Kiki Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile.
Dusangiri jambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo munara
Tamash Production.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mwanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu.
chaba kodi, bakarolero, batanga makuru.